Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma, ubaha ikaze muri aya makuru. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ejo yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kongera igihe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri icyo gihugu. Naho muri Afurika y'Epfo, abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya n'Ubushinwa barahura kuri uyu wa kane na bagenzi babo bo mu muryango BRICS. Amakuru arambuye ni mu kanya tugumane. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byahuzaga leta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida William Ruto muri Kenya byahagaritswe kugeza igihe kitazwi, nk'uko byatangajwe n'uwari ubishinzwe Eugene Mukankusi. Nibyo atubwira.
Ibiganiro byahagaritswe nyuma y'uko guverinoma inaniwe guhuza n'ibyo abatavuga rumwe nayo basaba, nk'uko Otiende Amolo yabivuze. Abo mu rugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi Azimio la Umoja ruyobowe na Raila Odinga guhera mu mezi ashize bari mu mayira abiri n'urugaga rwa perezida Ruto, Kenya Kwanza, ruri ku butegetsi muri Kenya. Odinga yayoboye imyigaragambyo kabiri mu kwezi guhera mu kwezi kwa gatatu kubera ubuzima buhenze n'ubumamyi bw'amajwi bwavuzwe mu matora y'umwaka ushize. Imyigaragambyo irwanya guverinoma yahagaritswe mu ntangiriro z'uku kwezi nyuma y'uko urugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi ruvuze ko ururi ku butegetsi rwemeye kimwe mu byo rusaba. Icyo gihe ntirwasobanuye ibyumvikanyweho. Ruto yarahiriye kugarura imyitwarire myiza ya Kenya mu bijyanye n'imari nyuma y'imyenda y'igihugu yabonetse ku gihe cy'uwo yasimbuye. Ariko ibyo yifuje bijyanye no kongera imisoro ku buryo bwaguye mu bikorwa bitandukanye by'imari mu mushinga w'itegeko rijyanye n'ubukungu guverinoma ye izageza mu nteko ishinga amategeko mu kwezi gutaha byagiye byamaganwa n'abakozi ba leta n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Odinga.
Muri Afurika y'Epfo biteganijwe ko abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga b'Uburusiya n'Ubushinwa bahura kuri uyu wa kane na bagenzi babo mu muryango BRICS ugizwe n'ibyo bihugu wongeyeho Brazil, Ubuhinde na Afurika y'Epfo. Barahurira i Cape Town aho nyine muri Afurika y'Epfo mbere y'inama ikomeye y'abategetsi b'ibihugu bigize uwo muryango izabera muri Afurika y'Epfo mu kwa munani uyu mwaka. Fidel Niyongabo.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagirijwe ibyaha na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ashobora kwitaba iyo nama mu kwezi k'umunani. Abategetsi ba Afurika y'Epfo basa n'abavuze ko azo kwitaba iyo nama naho batabitomoye mu buryo bugaragara. Nyamara abategetsi b'Uburusiya ntibatangaje niba Perezida Putin azo kwitaba canke atazo kwitaba inama ishyirahamwe BRICS rigizwe n'ibihugu biriko birakomera mu by'ubutunzi bya Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Abakuru b'ibyo bihugu baratumiwe muri iyo nama izoba kuva ku itariki 22 gushika ku itariki 24 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ibihugu byo mu burengero bw'isi biratewe impungenge zikomeye n'uko Afurika y'Epfo izohengamira ku Burusiya, igatuma n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere biyikwirikira muri iyo nzira. Ni mu gihe hari cyuka kibi gikomeye muri iki gihe mu makungu. Afurika y'Epfo ntirerekana icyese aho ihagaze ku vyerekeye umutahe wo guhagarika Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wasohowe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yamara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Afurika y'Epfo ku munsi wa kabiri bwaratangaje ko abantu bazokwitaba inama yo kuri uyu wa kane y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe BRICS n'abategetsi b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe bazokwitaba inama nkuru yaryo mu mezi atatu batazokwirikiranwa n'ubutungane.
Ingabo za Sudani ejo kuwa gatatu zahagaritse ibiganiro zagiranaga n'umutwe witwara gisirikare zihanganye nawo ku ihagarikwa ry'imirwano no kubijyanye no kureka imfashanyo igatambuka. Ejo ni Mukankusi, nibyo atubwira.
Amakuru yaturutse mu rwego rwa diplomasi yabyukije ubwoba bw'uko ubushyamirane bumaze ibyumweru bitandatu bwazaroha igihugu cya gatatu mu bunini cy'Afurika mu bibazo bikomeye byugarije ikiremwamuntu. Imishyikirano n'umutwe wa Rapid Support Forces RSF yatangiye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu yari yavuyemo itangazo ryo kwiyemeza kurinda abasivili no guhagarika imirwano y'igihe gito byemeranijweho inshuro ebyiri. Gusa ayo masezerano yose yagiye atubahirizwa. Kugeza mu ijoro ry'ejo kuwa kabiri, abaturage bavugaga ko ubushyamirane bukaze mu majyepfo y'umujyi wa Khartoum wa Omdurman hakurya y'uruzi rwa Nile. Ingabo z'igihugu zishingikirije ku bushobozi bwo mu kirere n'ubwo kurasa ku butaka. Ku ruhande rwayo, RSF ifite intwaro zoroheje ariko ikomeye mu rugamba rwayo mu mihanda y'i Khartoum, kandi yari yemeye kongera ku cyumweru cy'amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano iminsi itanu, hasigaye igihe gito ngo ayo masezerano arangire ku wa mbere. umukuru w'ingabo General Abdel Fattah al-Burhan na General Mohamed Hamdan Dagalo umukuru wa RSF uzwi ku izina rya Hemeti bahanganye kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi gushize kwa kane nta numwe biboneka ko yabashaka kuva ku izima.
Abategetsi mu majyaruguru ya Kameruni ejo bakoze inama basaba kongera abasirikare bava muri Kameruni, Nigeria na Chad bakoherezwa ku mipaka ibihugu bihuriyeho nyuma y'ibitero byahitanye abantu bagera kuri 12. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Eugene Mukamusi.
Ibyo bitero bya Boko Haram byahitanye abantu 12 barimo abasirikare 6 kwa kabiri. Abayobozi bavuga ko abakoresha iterabwoba b'abakisilamu amagana menshi bafite imbunda bacengiye mu ntara irangwa mu mutekano muke ku kiyaga cya Chad bagaba igitero barasahura kandi bakura abantu umutima. Igisirikare cya Kameruni n'abayobozi muri guverinoma bavuga ko bakoze inama kuri uyu wa gatatu atarashira amasaha 28 nyuma y'uko Boko Haram yongeye kugaba ibitero. Guverineri w'intara ya Far North isangiye umupaka na Chad na Kameruni, Mijawa Bakari, yavugiye kuri televiziyo ya leta ya Kameruni kuri uyu wa gatatu ko perezida wa Kameruni Paul Biya yategetse abayobozi n'ingabo z'igihugu mu ntara ya Far North ya Kameruni gukora ku buryo intagondwa za kisilamu zinjiye mu karere k'ikiyaga cya Chad zihagarikwa. Yavuze ko perezida Biya yahamagaje iyo nama nyuma y'uko abarwanyi babarirwa mu magana bishe abasirikare 3, abakozi 2 bagasutamo n'abasivili 2 mu bitero bitunguranye byagabwe ku ngabo za leta ziri mu mijyi ya Mora na Zigagwe ejo kuwa kabiri. Iyo mijyi y'intara ya Far North ya Kameruni isangiye umupaka na Nigeria na Chad. Bakari yavuze ko Boko Haram yashegeshwe ariko kwikomeje kugaba ibitero yica abayirwanya yiba amatungo, ibiribwa n'amafaranga. Igisirikare cya Kameruni kuri uyu wa gatatu cyavuze ko abasirikare babonye imirambo y'abasivili 5 mu bihuru hafi y'umujyi wa Zigagwe kandi ko amazu abarirwa muri 40 n'inyubako za leta byasenywe n'inyeshyamba. Abayobozi mu gisirikare bavuga ko abasirikare bishe inyeshyamba nyinshi hafi y'umupaka wa Nigeria na Chad ariko nta bindi bisobanuro batanga.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudusange no kuri Waishatu Radio yacu voa.com mukurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube mudusange kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ejo yatangaje ko icyo gihugu cyemeye kongera igihe ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu Burasirazuba zagombaga kuhamara. Eloge Wilikaneza arakomeza.
Muri iyo nama hakiriwe indahiro z'ibyegera bibiri by'umunyamabanga mukuru wa EAC umunyakenya Peter Mutuki Mazuki, bose uko ari 2 n'abakenyezi Annette Mutawe Semwemba umugandakazi hamwe na Andrea Guer Akir Marweth wo muri Sudani y'Amajyepfo. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo giheruka kwinjira mu muryango wa EAC kikaba kitaraserukirwa mu nzego zose zawo cyari kiramutse kironswa buserukizi muri sentare y'ubutungane ya EAC. Inyatsikayemba Kasanda niwe mucamanza aturuka muri Kongo ayo gusasa yarusha muri Tanzania ku cicaro c'urwo rukiko. Iyo sentare kandi yaronkejwe icegera c'umukuru wayo umunyarwanda kazi Anita Mugeni yagiye fatikanya n'umurundi Nestor Kayobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ariwe aramutswa muryango wa EAC muri kino kiringo. Muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu bihugize. Umukuru w'igihugu cya Kenya William Ruto igihugu ciwe komokamo mugabisha w'ingabo za EAC ziri mu buseruko bwa Congo akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyine yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama yavuze ivyo bashitseko mu mwiherero. Yakeje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezwe ko mugarukana amahoro mu buseruko bwa Congo maze atangaza ibitari bizwi.
We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate.
Dufasha kandi kugira dukeze leta ya Congo yemeye kongera ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi 6 hamwe n'ivyo twasezeranye muri kino gitondo kumuhari M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeraniriza uwamwo. Birakwiriye kandi n'ivyo agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Congo ryatanze umwimbo mwiza yabaye ingingo ikwiriye. Twa kwemeza ko ibibazo Congo imaze imyaka 20 ihanganye navyo biri mu nzira yo gutora umuti. haracyari impinga ndende nivyo mugaturavye ivyashitswe ko mu mezi atandatu aheze twovuga dushize amanga ko twese na cane cane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahigwe yo kuba mu mahoro n'ituze.
Is an opportunity for us and especially the people of Eastern DRC to enjoy peace and stability.
Itangazo ryasozere iyo nama ryavuze kiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko kandi Mazuki yavuze ibindi byumvikanywe ko
the summit directed the East African Community Regional Force as follows: to safeguard and maintain the areas vacated by M23 and
inama yanzuye ko ingabo za EAC zicungera uturere twahoramo M23 n'indi migwi, kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshambaho bakiri gucungera abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo. Kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo izegeranirizwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije.
Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose byerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwara miheto mu buseruko bwa Congo. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Kuva ku itariki ya 10 y'uku kwezi, urukiko rwa Rwanda Cour d'assises rw'i Paris mu Bufaransa rurimo ruraburanisha umunyarwanda witwa Hategekimana Philippe uregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni uwa gatatu unyuze mu butabera bw'Ubufaransa kubera genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Thomas Kamirindi.
Hategekimana Philippe afite imyaka 66 y'amavuko. Yarazwi no kwizina rya Biguma. Yari umujandarme Inyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yari afite ipeti rya adjudant chef, yungirije capitaine biri ku nzira, wari komanda wa gendarmerie Inyanza. Yageze mu Bufaransa mu 1999, imyaka itanu nyuma ya genocide, asaba ubuhungiro arabuhabwa ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa. Mu 2005 Hategekimana Philippe yabonye ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ahindura izina afata irya Philippe Manier. Mu 2017 amenye ko ubutabera bumushakisha, yahungiye muri Kameruni. Niho yafatiwe mu murwa mukuru Yaounde mu mwaka wakurikiyeho, biturutse ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi z'ishami rishinzwe ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko rukuru rw'i Paris. Nazo intandaro yazo ni ikirego cyaturutse ku muryango udaharanira inyungu wiyemeje guhiga abakekwaho ibyaha bya genocide baba mu Bufaransa witwa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda, CPCR mu magambo magufi. Kameruni yamushubije Ubufaransa mu 2019. Kuva icyo gihe arafunze by'agateganyo. Umushinjacyaha arega Hategekimana Philippe alias Philippe Manier gutegura no gushyira mu bikorwa genocide, by'umwihariko kwica cyangwa kwicisha Nyagasaza Narcisse wari burugumestre wa komine Ntyazo yari yegeranye na Nyabisindu, umubikira witwaga Mama Augustini n'abandi Batutsi barenga 1300 mu byahoze ari komine Nyabisindu, Ntyazo na Rusatira muri Zari Songa by'umwihariko. Hategekimana ahakana ibyaha byose ashinjwa, nyamara biramutse bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Yunganiwe n'abavoka batatu bitwa Emmanuel Altit, Alexis Gage na Fabio Lot. Urukiko rwateganyije kumva abatangabuhamya barenga ijana bo ku mpande zombi, ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero no ku ruhande rw'uregwa, abenshi muri bo bavuye mu Rwanda. Ruteganya kandi gupfundikira urubanza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuje. Mbere ya Biguma, Hategekimana Philippe alias Philippe Manier, ubucamanza bw'Ubufaransa bwaburanishije ibyaha bya genocide ku bandi Banyarwanda bane. Mu 2009, urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru, ari narwo rwa nyuma, igihano cyo gufungwa burundu kuri Ngenzi Octavien, wahoze ari burugumestre wa komine Kabarondo mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya Barahira Tito wari burugumestri wa Kabarondo kuva mu 1977 kugera mu 1986 bombi baburanishijwe mu rubanza rumwe. Mu 2018 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje kandi burundu igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuri kapitaine wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal wahoza rumwe mu bakozi bo hejuru burwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central de Renseignement mu Gifaransa. Mu kwezi kwa 7 mu mwaka ushize w'2022 urukiko rwa rubanda Cour d'assises rw'i Paris rwakatiye Mukibaruta Laurent wahoza ari préfet w'icyahoze ari préfecture ya Gikongoro igifungo cy'imyaka 20. Mukibaruta yarajuriye ategereje kuburana ubu bujurire bwe afunze afite imyaka 79 y'amavuko. Cour d'assises y'i Paris izaburanisha urubanza rwa gatandatu guhera ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 11 kugera ku ya 22 y'ukwa 12 muri uyu mwaka. Ni urwa Dr Munyemana Sosten wari umuganga i Butare aba mu Faransa kuva mu kwezi kwa 1994. Urubanza rwe ni rumwe muzima z'igihe kirekire cyane kuko yarezwe mu 1995 na n'ubu rugikururana. U Rwanda rwari rwamusabye ariko ubucamanza bw'Ubufaransa bwanga burundu kumwohereza mu 2010. Kuri Alain Gauthier umwe mu bashinze CPCR Collectif des Partis Civils pour le Rwanda bizafata imyaka irenga 20 kugira ngo abakekwaho ibyaha bya genocide bari mu Faransa baburanishwe. Ati abenshi muri bo bazaba barapfuye. Kuva mu 2001 CPCR yatanze ibirego ku barenga 30 ariko yo ndetse n'u Rwanda bavuga ko Ubufaransa bwabaye indiri y'abakoze genocide 100 ariko ntibo baburanishe.
Ejo kuwa gatatu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ububi bw'itabi ku isi. Imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko nibura 1.5 million z'abantu ku isi bapfa buri mwaka bazize umwuka w'itabi. Mu Rwanda ho bamwe mu baturage barasaba ko itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame ryakazwa kuko bibangamira ubuzima bwabo. Gloria Tuyishime.
Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima OMS gitangaza ko nibura buri mwaka abantu bagera kuri 8 million bapfa bazize kunywa itabi. Iyi mibare igaragaza ko abarenga 1 million bataba barinywa ariko bakicwa n'umwotsi uturuka mu barikoresha. Mu Rwanda naho imibare y'ikigo gitanga amakuru ku bijyanye n'itabi Tobacco Atlas yo mu 2015 igaragaza ko nibura abantu barenga 300,000 biganjemo abagabo banywa itabi buri munsi, benshi bananywera mu ruhame nk'uko bigaragara iyo usuye uduce dutandukanye. Icyakora ibi bihabanye n'itegeko nimero 8/Kaberamye 2013 ryo ku itariki ya 1 Werurwe 2013 ribuza kunywera itabi mu ruhame, ahakorerwa akazi cyangwa ahahurira abantu benshi nko mu nyubako zikorerwamo, mu rukiko n'arukikije, mu nganda, mu cyumba rusange cyerekanirwamo filimi, ikinamico na videwo, mu bitaro, amavuriro n'ibindi bigo by'ubuvuzi n'ahandi. Byiringiro Jean-Élise ni umuturage wo mu mujyi wa Kigali twaganiriye kuri we ngo kunywa itabi ntimusaba kujya ahiherereye, aratubwira impamvu.
Ariko kubera nyine hari uwahanwe bikanyura mu itangazamakuru babonye ko bihanirwa. So rero ni nk'ibi by'itabi naryo kubera ko nta muntu bahanirwa kubera ko yarinywereye mu ruhame ngo bijye ku social media. Niyo mpamvu abantu ari bose umuntu arinywe, wenda gusa hari abantu nko mu tubari, utubari iki cyose ndetse ko nubona televiziyo nyiranyije
ngo ibi kuri Mutuyimana Marie Chantal wo mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu si byiza ku buzima bwe kuko bimugiraho ingaruka.
Njye nyine numvaga ngo numvaga umutima wose uzamuka ngumva sinzi ukundi meze nyine mu mutwe nkabona namera ngo umundi wafatwa n'akaberetwa niko nabivuga. Hari n'igihe nyine dushobora tubabonaga tukanicarira wenda karenga kugira ngo ikintu ko kimanze cyahita mu muhanda umuhanda abona agende.
Iki kibazo Mutuyimana ahura nacyo agisangiye n'umubyeyi Aisha wo mu murenge wa Gisenyi.
Nibaho bari kubangamiye uramwotsi urakubangamira kuko ushobora no kukuriramo indwara utarinywa kandi kubera uramwotsi ushobora kugutera indwara.
Aba baturage bombi basanga ibihano biteganyijwe kuri iri tegeko biramutse bishyizwe mu bikorwa byabafasha kurinda ubuzima bwabo.
Byadufasha yakumira indwara zituruka muri ibyo byotsi.
Byafasha benshi ndetse n'umwe n'ibabiri byafasha ni benshi. Ndetse nka guca umuntu wanywa itabi mu kimwe ngo abe n'ubyurumoye uzi guca umuntu byamutera ikibazo. Ndabyamutera ikibazo kubera ko aba yayobye.
Murakoze.
Dogiteri Nsabye Mahoro Emmanuel ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya Gisenyi asobanura ko uretse indwara z'ubuhumekero umwita bahura nazo hari n'izindi zishobora kwibasira urikoresha.
Indwara zigendanye n'umutima se, indwara zigendanye n'indwara zo mu maraso, indwara z'ibihekere z'ibihaha, ibyo byiciro cyane cyane. Mu ndwara zigendanye n'umutima rero cyane cyane abirira iyo rinwe igihe kirekire ashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso bita iperitansiyo. Hanyuma iperitansiyo nayo irashobora guteza ibindi bibazo, yaba ari indwara y'umutima nyirizina cyangwa kigatera ibibazo byinshi. Urumva ko ni ikintu kitari kibi.
Umuganga asaba abarikoresha kurireka nubwo biba bisa n'ibitoroshye kubera akamenyero. Atanga inama z'uburyo byakorwamo.
Kurika itabi ni process, ni ukuvuga ngo bigenda buhoro buhoro kugeza uburyo niba ari dozo wafataga ari tubiri dutatu tune dutanu ugenda ugabanya kugeza igihe utakirishaka. Ni ukuvuga ngo byaba byiza umuntu ari wigenzuye amaze kumva ububi bw'itabi, amaze gusobanukirwa ingaruka zirimo, agafata umwanzuro agatera intambwe akagera kure y'ahantu bayicururiza, ahantu riri ni ukuvuga ngo ntaribone kenshi yanarishaka ribura cyangwa agira gute.
Twashatse kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu Rwanda John Bosco Kabera ngo tubwire impamvu ibiteganywa n'itegeko ryo kunywera itabi mu ruhame bidakurikizwa. Ntiyadusubiza. Ingingo ya 13 y'itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame riteganya ko mu gihe hatubahirijwe itangazo nyir'inyubako cyangwa ucunga inzu yatanze rijyanye no kutanywera itabi mu ruhame cyangwa atabigenewe havuga mu ngingo ya 11 y'iri tegeko, ashobora guhita amufatira icyemezo cyo gusaba umuntu guhita ahagarika kunywa itabi no kumwereka ahabugenewe no kwitabaza inzego z'umutekano iyo uwo muntu yanze gukurikiza ayo mabwiriza. Uretse ingaruka z'indwara zitandukanye ukoresha itabi ashobora guhura nazo, bishobora no kuzana amakimbirane ndetse bigateza umukire mu muryango. Inzobere mu buzima ziva ku itabi mu Rwanda riramutse ricitse burundu byagabanya ifu ziterwa n'indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi. Gusa ku rundi ruhande ibisa naho bidashoboka ku gihugu cy'u Rwanda kuko kigemura ndetse kigakura umusoro mu ikoreshwa ndetse n'ihingwa ry'itabi. Muri raporo y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka wa 2013-2014 itabi ryinjije u Rwanda imisoro ingana na miliyari 5. Mu mwaka wa 2014-2015 aya mafaranga yarazamutse agera kuri miliyari 5, naho mu 2015-2016 amafaranga itabi ryinjiza u Rwanda yageze kuri miliyari 7. Kugeza ubu kandi umubare w'abapfa bazize itabi ni munini kuruta abapfa bavuka, abicwa na sida ndetse n'abiyahura. Kugeza ubu mu Rwanda itabi rigeze ku mafaranga y'u Rwanda 150. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyi nkuru mu Burundi, muri iki gihe imibare itangwa n'inzego zishinzwe by'ubuzima igaragaza ko abanywa itabi bagenda bagabanuka kuko abarigurisha bavuga ko bagurirwa cyane n'abarengeje imyaka 40. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Itabi rinyobwa mu Burundi riri mico ibiri. Hari ridahinguwe bazingira mu dupapuro bakadomeka bakabona gukwega koti. Hari kandi itabi bita ubugoro, iryo naryo rihingurwa mu bishishwa by'umutumba w'igitoke banikira bagaturira hanyuma bakabivanga n'itabi. Mu kurinywa bashira agafu hagati y'amenyo n'iminwa yo hepfo bakaja baramira amate avanganye n'iryo tabi. Kubabugira ubugoro usanga amenyo yarahindutse mbere n'umunwa. Iruhande yayo matabi adahinguye hari amatabi ahinguye atandukanye, hamwe ahingurirwa mu Burundi ayandi agahingurirwa hanze. Mu Burundi nta mirima minini y'itabi uhasanga, n'abaririma ni bamwe batera ibiti 5 canke 10 kugira ngo bazoronke amababi basogotamwo agatabi batiriwe bararigura ku isoko. Itabi ry'ibizingo nka ryose riva mu gihugu ca Tanzania, aho mbere n'ugwaruka rutari ruke ruja guca ingero. Ubwo gwaruka ruremeza ko mu mashamba yo hafi y'umupaka y'u Burundi hari imirima minini y'itabi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ushitse mu gihe mu banyamakamba batazi mbere n'uwo munsi.
Aya mavyonse kubera tatabi no si kuvuga yuko ari kubera ringwa nabi, ni kubera tajonwa nyene uko nyene.
Aya jana onze kana tajonwa cha.
Aya ntabyo ndarimenya kabisa. Ndibaza sinzi ko baragikishije nka ku maradiyo mugabo beshi baharimwe barimwe batabitse.
Nona manyuitabi baziki kunguri kiziza ajo. Nzeima na Fatuma tuwa musanze mwiso konguru ima kamba awa dandariza ubugoro. Tuti none kubudanda zukongeru kabunyua na nguri kizi kumagara ya urabo na nawati.
Na ingwara ni imo jenda agira. Kwa sababu jenda ya kwa jumwa na ingwara yomu mpaka mabumu una. Na mvuji jemu ni njomu vitaro harazumu na nyiru wa bugati. Kwa mwana wa ukuru ugoro. Mugenu munusishu ugoro. Ubunamu nusisha bwa bugoro uwafisi myaka 28 yaciye bihera
mu gice bagurisha mitabi igitsibo naho nyene ntibemera ku itabi irifisi ngaruka ku magara y'abantu mera abanyanka w'imyaka 70 amazi imyaka 30 adandaza kanda mitabi
Misango jewe kupaunda na zitabi Angoro wali angoro tanu mose nungu Kani jenda wana kwa lembeti ya kamaru Kukumuja angoro wali yendu kui
Mugenziwe bakorana ndaize yerize amazimia kamirongi na nyutabi ati Haubuga gatabi karana mfasha
Natangwe kumutabi jewe papa nani mfusangimu ya kachumi nibiri Akamga atikeno zingiri ta fisimia kamirongi tatu Hagena ngazinga Mweja kuzinga na jengachamaza haki yako Kana kufanaka ngoye na karose na marondo Kani hangu wala nda ato kwa itali.
Nze imana Fatuma tuwa mwajije tuti none na abgo wufise kwa wanu bazo hava bahe vitabi ukabura wagushorela na wati.
Sisi labda wabti mbiye woga wanu kachanyo makongizika. Abantu benshi bavuga ati naro saka tabi sisho wana kukwala kazi change sinjama. None umva nkuyo yoshora kugihe
abo bagurisha itabi ry'ikirundi ridahinguye bemeza kandi ku itabi ribi ari riva mu mahinguriro
itabi ntangaruka yayene bifita kuko iri n'iryo birimira siko ingaruka mbi ndibaza yitokera ni mu mashigerete atwara nk'imyaka yari hari ya mama yayikezo niyo sanga yamwe barazinze yarabonye ari kiri tukarikora bari shukwezi bakajyana kirameza abiri bakasha bagenda bari nywa
Munera ya makamba abagura itabi babandanya bagabanuka kuko abarinwa bakiri bato nabo bagabanuka mpera abanyanka ati ntagwaruka tubona ruza kudushorera
ndashobora kwakira nk'abana batumwe n'abavyeyi bafise nk'imyaka 50 70 60 nibo nakira ariko abo bana baza kurigura babatumwe n'abavyeyi ntacyo banywa nk'ufise imyaka 15 cyangwa 20 ntacyo nyuma
ndayizeye Elise yibaza ku itabi ry'igitsibo ritabanga ukira ugwaruka
reka ugwaruka gwiko nawo ngo urumva ngo ribagita ngo nitu numbombeke uwo mukuru zingati manza kwicara bagaca bigomera ngo kubapfunga fresh gari kwavuze bati kubera dukenye ngo marikwinwe iri dukura mu miramiko itatu cyangine
mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje wa magara y'abantu no kugwanya sida kuri uno munsi wahariwe kugwanya itabi ashikiriza ko kurima itabi byonona ubuzima bw'abarinywa nabo baritumurira ko bitera ingaruka mbi nyinshi harimo indwara za kansere yo mu mahaha mu muhogo yo mu gwagasha amafyigo agasabo kumwanda muto igitereko mu kanwa no kuminwa umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana amenyesha kandi ko kunywa itabi bihungabanya ibidukikije kuko hakoreshwa amazi y'umurengera amashamba agahonywa kugira ngo haboneke aho barimo itabi bigatuma n'ibigega by'amazi yo mu kuzimu bihungabana ihimbazwa rero ry'umunsi wahariwe kugwanya itabi na Kajyo kuguhamagarira ibihugu guhindura uburyo bwakoreshwa mu kuririma bugashirwa mu burimyi bw'ibifungurwa bifitiye akamaro abantu umushikiranganje w'amagara y'abantu atera akama Abarundi guhagarika kurima kudandaza no kunywa itabi kugira ngo amagara y'Abarundi abe meza
Njuti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyashoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika nge mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese